Iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venuste Shimima na mu Rwanda batwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abantu barenga 120 bishwe n'imyuzure n'inkangu zabaye mu mujyi wa Kinshasa kubera imvura nyinshi. Mu Burundi abantu barenga 3000 muri zone ya Kizuka muri komine ya Rumonge bavanwe mu byabo n'imvura nyinshi yabasengeye.
Ikintu cyihutirwa nuko bontuma badufasha ni hema dumanika kugira ngo turonke aho turaza abana badufashe n'imisegetera kugira tujyamike mu abana kuko imibu iramara abana vrema turera twice abana ntituryama.
Umwe mu baturage bo ku mitumbi 5 yahuye na kaga. Umuyobozi w'umuryango w'Afrika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat arasaba leta zunze ubumwe za Amerika kugaragaza umuhate wo gufasha mu gukemura ikibazo cy'iterabwoba nk'uko ibikora ku bindi bihugu. Mugume ku radio yanyu, iki ni kiganiro iwanyu mu ntara. Kwere kumakura vugwa jano hino kuisinga tiguriwe kani mjizu hona mjenzi watu Aloizi Bigirimana. Aloizi wiriweho
Miluweneza Venise muri Afrika. Ina mashinga mateka ya Afrika yefu yarakuranye ejo kumusi wakabiri itora ihakana gutangu zivikogwa vyo kubogoza Perezida Cyril Ramaphosa kubutegetsi. Iritora riji nyuma ya raporo ya mashinga mateka yagiriza Ramaphosa kuba yabitse amadorari 580,000 vy'amadorari mu ntebe mu kibanza akoreramo inkino ci falafala. Iyo raporo ivuga ko atabwiye igipolisi uwivyaye amafaranga kugira yirinde kubazwa aho yayakuye n'impamvu atabibwiye abategetsi. Umugambwe uri ku butegetsi ANC wiganje mu nama nshingamateka wahagaze ku ruhande rwa Ramaphosa bituma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bataronka amajwi akwiye yotuma abogozwa ku butegetsi. Iyo raporo yatumye imigambwe itavuga rumwe na Ramaphosa ndetse na bamwe bo mu mugambwe ANC bamusaba kuva ku butegetsi. Iritora ry'abashingamateka ribaye mu ndwi Perezida Ramaphosa agiye kugwanamwo urugamba rukomeye rw'ubuzima bwe bwa politike. Arikarondera kongera gutogwa nk'umukuru w'umugambwe ANC mikoranyiro kaminuza rizotangura i Johannesburg ku munsi wa gatanu w'indwi kugira ronke uburenganzira bwo kuzokwitoreza mandigira kabiri nk'umukuru w'igihugu mu 2024. Perezida Ramaphosa abwirizwa kwanza kongera kwizigirwa na ANC agatogwa kandi nk'umukuru w'umugambwe. Munako karere nyene ka Afrika y'ubumanuko abakozi bo mu gisata cy'ubutungane muri Malawi bari mu myerekano itumbere gusaba leta kuborohereza mu kazi kabo. Iyo myerekano yatanguye ku munsi wa mbere yarazingamitse ibikorwa by'ubucamanza. Abakora imyerekano barahagaritse ibikorwa by'abashingwa manza ibyo abapolisi hamwe n'abandi bitura ubutungane. Abaharanira agateka ka muntu hamwe n'abahinga mu by'amategeko bavuga ko iyi myerekano igiye kuzogira ingaruka ku bitura ubutungane muri Malawi. Abategetsi bo mu gisata cy'ubutungane barakoze inama n'abakuru babari muri iyo myerekano mu ntumbero yo kubasaba guhagarika iyo myerekano, ariko abo bakozi bavuga ko bazosubira gukora ari uko bahawe ibyo basaba.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Mwavuga mu yandi makungu hano muri Leta Zunze za Amerika, abacamanza baratangaje ibihano ejo ku munsi wa kabiri ku Barusiya batanu hamwe n'abanyamerika babiri bagirizwa kuba akagwi kivye amabanga ya teknolojia y'igisirikare cya Amerika hamwe n'ibigwanisho babiha igisirikare cy'u Burusiya. Ubushikiranganji bw'ubutungane buvuga ko ako kagwi kagirizwa guca kubiri n'ibihano bishashe Amerika iheruka gufatira u Burusiya. Uko arindwi bagirizwa kuba barakoranye n'amakompanyi i Moscow akorana n'iperereza ry'u Burusiya byafatiwe ibihano igihe u Burusiya bwatera Ukraine. Mu gihe abo Barusiya n'Abanyamerika bo kwagirwa n'icyaha bashobora kuzofungwa imyaka itari munsi ya 30.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Nae makuru yerekeye Uburusiya na Ukraine ibihugu bishika kuri 70 hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ejo ku munsi wa kabiri baremeye intererano yo gusanura ibyasambuwe n'intambara muri Ukraine irenga umuriyaridi w'amadolari. Uburusiya umazi indwi bugaba ibitero by'indege ucumuyaga nkuba n'amazi ku mamiliyoni y'abanyayukraine muri aya mezi y'ubukanye burenze urugero. Inyuma y'iyo nama mpuzamakungu yabereye I Paris, umushikiranganji w'Ubufaransa w'imigenderanire Catherine Colonna yavuze ko ayo mafaranga ari imfashanyo canke impano ariko atari ideni. Yavuze ko ku munsi ukurikira ayo mafaranga agiye gusohorwa kugira aje gufasha gusanura inyubako zasambuwe. Ayashika miliyoni amajanane z'amadolari azofasha mu gisata cy'amasoko ntangangufu Uburusiya bwasinzikaje n'ibitero by'indege. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye abitabiriye iyo nama ko igihugu ciwe gikeneye imiliyoni 840 z'amadolari kugira igihugu kive mu mwijima. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron avuga ko Uburusiya buriko buragerageza gushyira abanyagihugu ba Ukraine mu maganya kandi ko iyi nama yatunganijwe kugira ibafashe muri ibi bihe by'imbeho.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu barenga 120 bishwe n'imyuzure n'inkangu zabaye mu mujyi wa Kinshasa kubera imvura nyinshi, abandi benshi barakomeretse. Umuhanda uhuza umurwa mukuru Kinshasa n'umujyi w'icyambu cya Matadi wacitsemo kabiri. Minisitiri w'intebe yatangaje ko uwo muhanda ushobora kumara iminsi ine ufunze. President Antoine Félix Tshisekedi uri mu nama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko agiye gusubika urugendo rwe, biteganyijwe ko azataha kuri wa kane amaze kubonana na mugenzi we Perezida Joe Biden. Leta ya Congo yatangaje iminsi itatu y'icyunamo. Abantu barenga 3,000 barimo abanyeshuri barenga 250,000 mu mitumba itanu igize zone ya Kizuka muri komini ya Rumonge mu Burundi bavanywe mu byabo kubera imvura nyinshi yabasenyeye. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi mwagezwaho na Thierry Venda yishimiye.
Ubu turiko turaraba aho turi, yani tubayeho nabi.
Ikintu cyihutirwa nuko bontuma badufasha n'ihema turonkaho turaza bana
tukabona mengo n'abatware bacu nacyo babibonamo.
Abo ni abanyagihugu bo muri zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge bari mu Kangaratete inyuma y'imvura nyinshi yaguye muri iyo zone yononye ibintu bitari bike. Kubera iyo mvura yaguye muri ako karere amazi atari make yarasitaguritse, bituma abantu barenga 3,370 batakaza ibyabo. Ubu bakaba bariko baraturatura. Bagenzi bacu barishikiye mu turere twashikiwe n'ibyo byago basanga abanyagihugu abakuze n'abana bifumbereje, bakamenyesha ko babayeho mu buzima bubi cyane kuko ibyo bari batunze byose byahitanywe n'iyo mvura, hakiyongera ko n'imirima yononekaye.
Nahora nkoresha byose byaratwawe n'uruzi byaratikiye ushikusha abantu 8 hano muri ino nzu. Ni ukuri kujya n'ingorane turashobora tukirirwa tukaburara kugira ndabe ukuntu nofungura. Ni ukuri n'ingorane
twariko turiyumvira mbere nk'abenegihugu ko twoza ku izone tukarara icyo badufasha, ariko tukora namengo n'abatware bacu nacyo babibonamo bari kuza baradusirikiramo baraba bagiye bati banaka babuze iki bakenye ibi urumva ibyo byose ntacyo na kimwe bagira. None rero twege ngaha turiko turishwa n'inzara, turiko turayibwa n'imibu, ntaho tugira tuja, nta cyifo cya ruguru, nta kidufasha, nta turaba mana nukuri nako tubya tobivuga kwe
muri kino giye cimvura abo banyagihugu babona ko atagikozwe n'ibyahuha bizohuka bagasaba bajejwe intwaro kuboshiramwo ugushaka mu kubarosa amahema n'ibindi byankenegwa
dusaba bajejwe intwaro batugarukire ko barabifashanye bo duko nutwobaho nibibona
kwariko turiyumvira mbere nk'abene gihugu ko twoza kwizone tukarara cyo badufasha ariko nokuri kugeza ubu turiko turavugana isaha turagowe turageze kure
ikintu cyihutirwa nuko bontuma badufasha ni hema dumanika kugira ngo turonkaho turaza abana badufashe n'imisegetera kugira tujyamise mu abana kuko imibu iramara abana vrema turaratwicaye abana ntituryama
umukuru wa zone Kizuka Leonard Sirabahenda aremeza ibyabaye mu karere arongoye agatanga n'ibiharuro by'abantu batayizabo ku mitumba itanu igize iyo zone kubera iyo mvura
ku mutumba wa Kizuka hari abantu 1500 ni hakaba harimo abanyeshuri 1839 n'icyenda mu mutumba wa Kagongo hari abantu 353 abanyeshuri ni 85 ku mutumba wa Mibanda n'abantu 56 abanyeshuri 24 Mwange n'abantu 32 abanyeshuri 282 Gatwe n'abantu 53 n'abanyeshuri 20 Ibyo ni ibitigiri biva ku mitumba itandukanye igize zone Kizuka.
Leonard Sirabahenda arumva kamo ategwa n'abahuye n'ibyo byago nawe nyine agasaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru gufasha mu maguru masha amazi atararenga inkombe.
Ikintu twasaba abatware bo hejuru yacu twabasaba ko nyakubaha buramatari yora bakadodora hirya no hino mu ikomine bo dodora bakaraba ko hari icyo bofasha. Turabona nk'ibyihuta harakenewe nk'amahema bo abo barakiye ku musaya hanyuma amakayi y'abanyeshuri yaranyagiwe yose hanyuma ifungugwa n'ivyambagwa
ako kamo karumviswe na buramatari w'intara ya Rumonge Leonard Niyonsaba aho yatanguye gutabaza ababishoboye bose na cane cane ubushikiranganje bwo gushigikirana kugira ngo bagarukire kuri abo bantu bari mu ngorane
dituba turakora mu ntara ya Rumonge bwa mbere na mbere tuko turahimiriza kumaradiro imvuka zose z'intara ya Rumonge aho ziri hose haba ngaha mu ntara mu zindi ntara no hanze y'igihugu mu diaspora kana mu mashyirahamwe asanzwe akora ngaha mu ntara ya Rumonge partenaire kumwe wese yo kuyitanga hageze akadodora eka mbere tuni raporo twayitanze na saba mushikanganje ari wajeje n'inzu gushikirana ko bibora mwese hashoboye bakadushigikira kugira ngo abene igihugu nabo barabe ku buzima bwose bwagenda neza
muramatari w'intara ya Rumonge arashikiriza ibikenewe mu maguru masha kugira ngo abantu babe baramaze kabiri
je twifuza ko dufashamo cyane cyane rwose nk'ubu buye twifuza ko imiryango yoronka yo kubaka igumazu ama bakaronka n'ibikoresho byo mu nzu ko byarabononekariye byinshi kindi bikomeye abanyeshuri basanzwe biga ibikoresho byarabononekaye bitari bikeya twasaba yuko nabo nyene taruka ko muri minisitiri yavuga bintu navyo twasaba bifungurwa birakenewe cyane niyo miryango kuko n'imiryango gushika ubu uye ibahaye indaro muri kwa mutima w'urukundo bwa bumwe bwa mutima w'igongwe nayo nyine uramerewe nabi yumvire nawe uri umuryango kake abantu barenga batanu baje kwiyunga kuba bari rusanzwe ufise bacye bibazo bikomeye cyane
nyuma yako kamo kabura amatari w'intara ya Rumonge na mfashanyo nimwe yaba yivuye muri leta cyangwa mu yandi mashyirahamwe irashikira abashikiwe n'ibyo byago iyo yaguye muri zone Kizuka ya bomo ya mazu amajana 223 ariko na muntu numwe yahitanye abanyagihugu bafise ubwoba yuko isubiye kugwa ari nyinshi ishobora konona ibindi bintu byinshi abo banyagihugu bo muri iyo zone bagwiza amashirahamwe ariko arasanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 ko afise uruhara mu byago byabashitiye kuko hari miserege itwara amazi yazibye bitumwe n'ibikorwa byayo mashirahamwe nyene kuko amazi y'imvura yaciye asanzarira mu hani wabo ubwoba nibwo bura kuri abo banyagihugu kuko ikigo kidejwe ikirere n'ihindagurika ry'ibihe mu Burundi ijebu kimenyesha yuko muri uku kwezi kwa Kigarama imvura izoboneka ku rugero rushimishije mu ntara ka Mayimbo Mugamba Migwa Kirimiro Buragane igice cya Buyenzi na Bweru hamwe n'igice cya Kumoso
urakoze Thierry Ndayishimiye mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuyobozi w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat yasabye leta zunze ubumwe za America kugaragaza umuhate wo gufasha mu gukemura ikibazo cy'iterabwoba nk'uko ibikora ku bindi bihugu byo hanze y'umugabane wa Afrika. Yabivugiye mu nama yahuje abategetsi b'ibihugu bya Afrika byugarijwe n'ibikorwa by'iterabwoba n'abayobozi bakuru ba leta zunze ubumwe za America y'Idirwema.
Iki kiganiro ku mutekano, amahoro n'imiyoborere cyari cyatumiwemo abakuru b'ibihugu bya Afrika bimaze iminsi bivugwamo umutekano muke uterwa n'imitwe y'intagondwa. Barimo Perezida Filipe Nyusi wa Mozambique wavuze ku ngaruka z'umutekano muke mu duce twa Cabo Delgado. Perezida Mohamed Bazoum wo muri Nigeri wavuze ku mitwe y'iterabwoba mu burengerazuba bwa Afrika, na Hassan Sheikh Mohamud wo muri Somalia wavuze ku ntambara igihugu cye kirimo n'umutwe wa Al-Shabaab. Bose bagaragaje ko hari intambwe bamaze kugeraho mu guhangana n'iyo mitwe babikesheje inkunga n'ubufatanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Nyusi wa Mozambique yagaragaje ko Abanyafurika nabo muri iki gihe bakomeje gufata iya mbere mu kwishakamo ibisubizo ku bibazo by'umutekano muke bahura nabyo. Yavuze ko ubufatanye bagiranye n'ibihugu bya Afurika mu kohereza ingabo mu gihugu cye byatumye bigarurira bimwe mu bice byari byaragizwe indiri z'intagondwa, ariko agaragaza ko Afurika igikeneye kubaka ubushobozi bwa gisirikare. Muri iki kiganiro, umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat yanenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutita ku bibazo by'iterabwoba Abanyafurika bahura nabyo nk'uko babyitaho iyo bibaye ku yindi migabane y'isi. Yasaga nk'ugaragaza ko ibibazo bya Afurika bidahabwa agaciro kamwe n'ibindi bisa nabyo. Arabivugira mu ijwi ry'umusemuzi.
Hari ikibazo kigaragara cyo kwirengagiza ibibazo bimwe na bimwe kandi ahandi mubyitaho. Tubifata nk'aho imitwe y'iterabwoba yo mu kibaya cya Chad muri Mozambique cyangwa se n'ahandi muri Afurika idafatwa kimwe n'imitwe y'iterabwoba mu burasirazuba bwo hagati cyangwa Aziya. Nta muntu wifuza kumva impuruza yacu iyo duhuye n'akaga gaterwa n'ibyo bibazo. Yego, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ahantu ifasha ibihugu ubwabyo nka Nigeri, Mozambique, Chad na Somalia, ariko dukeneye ubufasha mu kubaka inzego zihamye z'umutekano. Uko kutarebera ibibazo by'iterabwoba mu ndorerwamo imwe bifite ingaruka zikomeye ku mugabane wa Afurika no ku mahoro y'isi.
Muri iyi nama yabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihagarariwe na Minisitiri Antony Blinken w'Ububanyi n'Amahanga na Lloyd Austin w'Ingabo. Asubiza ku bibazo bijyanye n'ubushobozi bwa gisirikare ku mugabane wa Afurika, Minisitiri Lloyd yavuze ko binyuze mu biganiro bakomeje kugirana n'abayobozi ba Afurika bizabaha ishusho y'ibyo Afurika ikeneye n'uko bakubaka ubushobozi bw'ingabo kuri uwo mugabane.
Icyo dutumbereye ni ugutega amatwi abategetsi bo mu bihugu bitandukanye kugira ngo twumve ibyo mwebwe mwumva bibafitiye akamaro. Ibi bizodufasha mu gihe kiri imbere guteganya uko twubafasha mu kubaka inzego z'umutekano zanyu n'ubushobozi bwazo dukurikije ibyo mwifuza bizofasha guteza imbere umutekano n'amahoro ku mugabane.
Inama ihuje abayobozi ba Afurika na Amerika ni ku nshuro ya kabiri ibaye. Ubwa mbere yari yatumijwe na Perezida Barack Obama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Mu by'ingenzi birimo kwiganirwamo harimo ubucuruzi, ishoramari, demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Abasesenguzi mu bya politiki mpuzamahanga basanga Amerika igifite urugendo rurerure rwo kureshya Abanyafurika, cyane ko hari byinshi iba yifuza ku bihugu bya Afurika mbere y'uko bakorana. Minisitiri Antony Blinken ariko we siko abibona, avuga ko icyo bifuza muri iyi nama ari ukuganira nk'abangana bakarebera hamwe uko bateza imbere ubufatanye hagati yabo. Uko bigaga ku mutekano n'amahoro ku mugabane wa Afurika, ahakunzu yakira inama mpuzamahanga zikomeye izwi nka Walter E. Washington Convention Center, naho umutekano wari wakajijwe cyane. Imihanda myinshi yegereye inyubakwa yari yafunzwe, ahandi hubatswe ibikuta. Ariko ntibyabujije bamwe mu Banyafrika batuye muri Amerika kuhegera bakigaragambya. Aba ni Abanyayuganda bari biganjemo abari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Inama y'abayobozi ba Afrika na Amerika irakomeza none kwa gatatu uyu munsi wahariwe kwiga ku bucuruzi n'ishoramari. Inama ya none irayoborwa na Perezida Joe Biden. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, Washington.
Muri iyo nama ihuza abayobozi ba Amerika na Afrika harimo n'abahagarariye urubyiruko, Didas Ngendakumana yubuye ikigo gishinzwe iterambere ry'igihugu mu Burundi ADB yaganiriye na mugenzi wacu Riyane Tangishaka amubwira ibyo bazageza kuri iyo nama.
Tuzoshobora kwerekana ibyo iwacu ingene bimeze aho tugeze, tukongera tukigira kandi ku bindi bihugu aho nabo bageze, tugashobora gukuramo ibyigwa byadufasha. Ariko rero igihambaye cyane kuri twebwe nibiraba na Forum d'Investissement y'u Burundi izoba itariki 16, tukazoronka akaryo rero ko kwereka abanyamitahe b'Abanyamerika imvo zotuma bazana imitahe yabo mu Burundi, kuko izo mvo ni nyinshi, tuzoronka akaryo ko kubiyaga nabo tubibereke, bereke uburusho bashobora kuhakura butangwa na Leta y'u Burundi, tubereke kandi n'amategeko agenga imitahe mu Burundi ingene ameze, hanyuma kazoba n'akaryo keza rero ko kubahuza n'abagwizatunga b'Abarundi. Dusanzwe twarazananye barenga 20 ku buryo bashobora kuyaga ibijyanye no na partenariya mu bise bivanye n'igisata arimo, bagashobora kuza mu gukorera mu Burundi bakoranye n'abo bagwizatunga b'Abarundi cyangwa bikoranye. Ni byanini byatuzanye kandi turizera neza ko tuzoronka umwimbo muri ibyo, kuko turizera ko hariho abagwizatunga b'Abanyamerika bazoshobora guca bafata ingingo zo kuza gukorera mu Burundi bagashinga imitahe yabo mu Burundi.
Ego mushinga na Ngendakumana, none bimwe mu bisata mwifuza cyane cyane yuko aba bagwizatunga muvuze boza gukoreramo byo bari nk'ibihe bisata bikenewe cyane muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi?
Ibisata twashyize imbere cyane twifuza ko boza gukoreramo ni bisata bisanzwe byarashyize imbere ibyo twita secretary prioritaire pour l'économie nationale, hanini n'uburimyi n'ubworozi hamwe no guhingura ibiva muri ubwo burimyi n'ubworozi, kuko dusanzwe tudafite amahinguriro ari muri icyo gisata menshi. Ikindi gisata gihambaye ni igisata kijyanye n'ubutare remin, murazi ko igihugu cy'u Burundi gifise amaminera y'ubwoko bwinshi kandi gushika uno munsi atari yimbwa ngo ashobore guhingurwa. Twifuza rero ko abagwizatunga b'Abanyamerika basanzwe mbere bakunda kuza bahurumbira icyo gisata ko boza n'imitahe yabo mu Burundi. Hariho kandi n'ikindi gisata kijyanye na n'umuyagankuba, murazi ko u Burundi bukenye umuyagankuba ku rugero mbere novuga ko bwo hejuru. Aha rero turazi ko abagwizatunga b'Abanyamerika basanzwe bakorera muri ibyo bisata byo gushobora gushyiraho ama baraje hidroelectrique cyanye uyu muyagankuba utangwa n'amazi cyanye utangwa n'izuba cyangwa utangwa n'umuyaga. Ubu buhinga turazi ko babufise, barafise ubuhinga rero bwo kubikora, bakongera bakagira n'imitahe yo kubikora. Ikindi gisata nuvuga kijyanye n'igisata cy'amahinguriro asanzwe rendisiri manufacturier, mu bisata bitandukanye uhere kuri rendisiri rege, ibyo ni bisata nuvuga nkoramutima uko ari bine twifuza ko bushyiramo imitahe yabo, kuko bisanzwe bitanga amahirwe menshi ugereranije n'abo mu bindi bihugu twegeranye. Burundi nibwo butanga amahirwe menshi muri ibyo bisata, kuko usanga atanamahiganwa ahambaye arimo, kuko atabenshi dufite muri ibyo bisata. Isoko nayo irahari u Burundi, murabona aho buri isoko irahari ya biri mu Burundi cyangwa mu bihugu twegeranye, kubera amaburoke ekonomiki u Burundi busanzwe burimwe isoko irahari.
Murakoze cyane rwose, twizere ko mu nama yo ku itariki 16 naho nyene muzotubwira coba cavuyemo cyangwa ibyo byaganiriwe namwe nk'ishyirahamwe rijijwe iterambere mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane mushinga nahe Ngendakumana.
Muri Uganda umutwe w'inyeshyamba za ADF na rukuru wa kabiri zagabye igiti gitero ku butaka bwa Uganda umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulayije yabwiye ijwi ry'Amerika ku benshi mu bagabye gitero bishwe inkuru irambuye iginashusi bahije
amakuru y'igitero cya EDF agitangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ijwi ry'Amerika ryakoze iperereza kuri icyo gitero nuko abaturage baho cyabereye mu karere ka Ntoroko gahanya urubibi na Republika ya Demokarasi ya Kongo bemeza ayo makuru abaturage babwijwe rya Amerika ko batangiye kumva urusaku rw'amasasu mu rukerera ndetse bamwe ngo batangira guhungira mu migi mito ibegereye mu rwego rwo guhunga ayo masasu nubwo bari batazi ibibaye nyuma niho baje kumenya amakuru yuko bari abarwanyi ba EDF naru bari bageze mu gice cyabo nyuma twashoboye kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulayije wemeza ko icyo gitero cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa EDF winjiye muri Uganda uvuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi abarwanyi bawo akaba binjiriye mu mpande z'umugezi wa Semuliki
bamuse mpaka ku mugezi wa Semuliki ariko ibyakurikiyeho nuko nyine twabamenye tukabasha aho tujyira cumi n'umwe bapfuye umunani tubafashe biri kandi imbunda cumi za AK-47 nazo zafashwe hanyuma icyo duteguye gukora ni uku nyine kubaza aba basigaye niyo bahungaga nangwa se batumye kugira ngo batere inyuma kugira ngo iriya presha tubashyizeho turekereho ibyo tubimenye uyu munsi
ubundi yavuga ko hari byaba ari kurangara ku ruhande rw'abashinzwe umutekano muri Uganda kuko mipaka yagomba kwirinzwa icunzwe
mipaka yacunzwe ariko ntabwo icunzwe ku kibambasi kuri iyo mpamvu rero birashoboka umuntu kwihisha akomboka kwinjira ariko icyo twishimira ni uko nyine nubwo baba binjiye batamenye twabamenye hanyuma tukabahashya benshi baguye mu mazi abake basubiyeyo nabo twishe
ingabo za Uganda UPDF hamwe n'ingabo za Congo FRDC zimaze umwaka urenga ziri mu bufatanye bw'igikorwa cyiswe Operation Shujaa mu mashamba ya Congo kigamije gutsemba umutwe w'iterabwoba kandi ingabo z'ibihugu byombi zahoraga zivuga ko zagabanije ku buryo budasanzwe ubushobozi bw'abo barwanyi ba EDF nabashije kurayije niba ibyizi gitero mu karere ka Ntoro bitavuguruza ibyo bavuga ko bamaze kugabana ingufu z'uwo mutwe
icyo kwisha bagaca ahantu ntabwo ari gishyashya
biragaragara ko bakira abantu bagishobora kugaba ibitero ku gihugu
ntabwo bagaba ibitero ku gihugu nta nubwo bakita igitero ariko bafite ubushobozi nubwo bafite ubushobozi buke bateye nko mu giturage nyine giturage cyahungabana
amakuru dufite ni uko ngo hari abaturage baba bahitanywe bagira nko kuri batatu cyangwa babiri abandi bagakomeretswa
izo sindaze burezo nkuru
ADF ni umutwe w'abarwanyi wo muri Uganda watangiye mu mwaka w'1995 umutwe w'abasore b'abayisilamu bamaganaga uburyo abayobozi b'abayisilamu mu gihugu bayoboraga ibibazo byabo by'idini nyuma baje guhinduka umutwe w'inyeshamba urwanya ubutegetsi bafite gahunda yo gufata leta no kuyobora Uganda bakoresheje amategeko ya kisilamu ya sharia uyu mutwe washinzwe kugaba ibitero mu myanya rusange mu gihugu byahitanye abantu babarirwa mu magana icyo gihe mbere y'uko ingabo za Uganda ziwutsinda maze abarwanyi bawo bakirukira mu mashamba yo mu burasirazuba bwa Congo mu karere ka Ituri ADF yashyizwe ku rutonde rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwo mu wa 2004 rw'imitwe y'iterabwoba yo mu mahanga umwaka ushize uyu mutwe washinjwe na Leta ya Uganda kuba waragabye ibitero mu mujyi wa Kampala kimwe muri ibyo bitero cyabereye hafi y'inyubako y'inteko ishinga amategeko bituma Leta ya Uganda isaba Leta ya Congo gufatanya n'ingabo z'icyo gihugu guhiga bukware abo barwanyi aho bihishe hose mu mashamba ya Congo aho muri Congo uyu mutwe ushinjwa gushimuta no kwica ibihumbi by'abaturage Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda.
Ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara uyu munsi wafashe kuyabategurira ni Rene Diane Tana hamwe nawe twongeye kubashimira kuba mukurikira radio ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umwana utari uwawe umukubita umunyafu witeguranye inkoni. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.